Radio ist wieder Amerika. Mwandanya kumviza ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi ry'Amerika nshuti mwese mututeze amatwi ndabaramukije hano muri studio ya mbere i Washington DC muri kumwe na Fidel Niyongabo ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri isa
ikindi nanone turimo gushyiramo imbaraga no kurwanya ikibazo cy'imirire mibi murabizi yuko ntabwo duhagaze neza dufite abana bakibarirwa aho bakibonekaho imirire mibi bagera kuri 38% ku ijana ni byinshi.
Uwo ni Madame Diane Gashumba, umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu mu Rwanda, avuga ku gufungura nabi ku bana hamwe no ku migambi yo gutorera inyishu ico kibazo. Umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jim Mattis mu rugendo rwiwe ku mugwa mukuru wa Afghanistan Kabul no munsi wa gatatu, yatangaje ko Amerika itazohagarika urugamba rwayo muri Afghanistan. Abagwanyi b'umugwi w'intagondwa Al-Shabab muri Somalia batanguye ibisa n'igikorwa cyo kwinjiza abagwanyi ku nguvu mu ntara za Bay na Bakool mu bumanuko bw'uburengero bwa Somalia. Abantu 13 bapfuye mu myuzurane yahitanye amazu mu bumanuko bw'uburengero bw'igihugu cya Uganda ku karere kamaze kiringo kirengindwi kageramiwe n'imvura y'isegenya. Makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turagaruka ku mukanya gato mugume hafi ya maradiyo yanyu. Dutangire ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Umushikiranganji ajeje kwivuna abansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jim Mattis mu rugendo rwiwe ku mugwa mukuru w'igihugu cya Afghanistan Kabul no munsi wa gatatu, yatangaje ko Amerika itazohagarika urugamba rwayo muri Afghanistan. Amenyesha ko bazofasha inteko za Leta y'igihugu cya Afghanistan gutsinda abagira iterabwoba. Amenyesha ko batazoheba abanyagihugu muri Afghanistan mu gihe bageramiwe n'umwansi ashaka kubica mu ntumbero yo gushika ku butegetsi. Amasama ka imbere yuko ashika itero cha rokete ku kibuga c'indege co kumugwa mukuru Kabul cyakomerekeje abantu batanu. Mattis ntiyari hafi ico kibuga c'indege ihe ico gitero caba. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ryo kwivuna abansi y'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantic OTAN Jens Stoltenberg nawe nyene ari ku mugwa mukuru Kabul yashimikiye ko kwiyemeza ko iryo shirahamwe mu rugamba rwo kurwanya abagira iterabwoba. Yatangaje ko ishirahamwe OTAN ridaheba urugamba mu gihe ruba rukambye. Umugambi wa Perezida wa Amerika Donald Trump ku vyerekeye Afghanistan yatangaje mu kwezi guheze utegekanya guha uruhara runini kurushiriza ibihugu vyo mu karere harimwo Ubuhindi. Perezida w'igihugu c'u Burusiya Vladimir Putin yatangaje ko Burusiya busambura no munsi wa gatatu ibigwanisho vyacu vyose vyicisha imyuka y'ubumara. Perezida Putin avuga ko ari ikintu c'imbonekarimwe. Atangaza ko ibigwanisho vya nyuma vyicisha imyuka y'ubumara vyari mu bubiko mu Burusiya vyasambuwe no munsi wa gatatu. Ivyo Perezida Putin yabishikirije kuri televiziyo, yamenyesheje ko ari intambwe ikomeye cane mu ntumbero yo gutuma isi ibamwe umutekano kurushiriza. Mukuvuga ko Burusiya bwashoboye gusambura ibigwanisho vyishishye imyuka y'ubumara imyaka itatu imbere y'igihe cyari gitegekanijwe, Perezida Putin yanebaguye abategetsi ba Leta ya Amerika kuba batakurikiye muri iyo nzira. Yatangaje ko Amerika yigijeyo inshuro zitatu ikiringo ku ivyo yiyemeje vyo gusambura ibigwanisho vyayo vyose vyishishye imyuka y'ubumara. Mukuvuga ko ataburyo bukwiye bujanye n'amafaranga ifise bwo gusambura ivyo bigwanisho. Tuve mu mahanga tuze muri Afrika, abagwanyi b'umugwi w'intagondwa Al-Shabab muri Somalia batanguye ibisa n'igikorwa cyo kwinjiza abagwanyi ku nguvu mu ntara ya Bay na Bakool mu bumanuko bushira uburengero bwa Somalia. Ivyo bitangazwa n'abategetsi b'ico gihugu. Al-Shabab yigaruriye ibice bitari bike muri zo ntara zibiri, iriko iremera abategetsi bo muri ivyo bice kubona ko imikangara yaho yinjiye muri uwo mugwi. Ivyo bitangazwa na buramatari w'intara ya Bay Ali Wardere Toyou, yabwiye Ijwi ry'Amerika Serivisi y'Isomali ko abagwanyi ba Al-Shabab bagiranye inama n'inararibonye ziserukira imiryango bababwira gukwiza ibitegire vy'imikangara bashaka kwinjiza ivuye muri iyo miryango. Doyo avuga ko imiryango myinshi n'abana b'iyo miryango bavuye mu mihana babamwo bahungira mu bisagara binini mu ntara ya Bay harimo ibisagara vya Baidoa, Dinsor na Bardale. Abana bari hagati y'imyaka 9 n'imyaka 18 bavuga ko bahunze ibice biri mu minwe ya Al-Shabab mu ntara za Bay na Bakool mu kiringo c'imisi mikeyi irangiye. Al-Shabab ivugwa ko irondera imiryango ifise abana b'abahungu. Igihugu cha Malawi kiriko kirogorora inyuma y'imyaka itari mike y'uruzuba, imyuzurane n'ibyimbugwa bidashemeye n'ibibazo by'amafaranga leta ikoresha. Ivyo vyatangajwe na President Pierre Mutharika kuri Radio Ijwi rya Amerika. Itangaje ko muri uyu mwaka ubutunzi bwa Malawi bushobora kwiyongera ibice 5% umuntu abigereranije na 2.7% mu mwaka uheze. Malawi ibandanya kuba kimwe mu bihugu bikenye cyane kurusha ibindi ku isi. Ivyo bitangazwa n'ikigega mpuzamakungu FMI. Ica kabiri cy'abanyamalawi babayeho mu bukene, mu gihe ca kane cyabo babayeho mu bukene ntangere. Imyuzurane ikomeye mu ntango z'umwaka w'2015 yakurikiwe n'imyaka 2 y'uruzuba vyatumye igice cy'abanyamalawi badafise ibifungurwa bikwiye. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika mu ndwi iheze mu rugendo rw'iwe New York, President Mutharika yatangaje ko ari kagerageza guhindura uko ibintu bimeze mu gihugu mu gushimikira gukubaka amashuri afasha abanyagushiraho uburyo bwo kwiteza imbere no gutuma imitahe iza mu gihugu. Abantu 13 bapfuye mu myuzurane yahitanye amazu mu mpanuka bushira burengero bw'igihugu cya Uganda ku karere ka Mazikiringo kirenge indwi kageramiwe n'imvura y'isegenya. Mu gice cya Mfasha, kimwe mu bibanza bikomeye bigirirwa mu imirimo y'ubudandaji muri ako karere, abajeje umutekano batoye ibiziga by'abantu indwi ku munsi wa kabiri inyuma y'imvura nyinshi cyane yaguye muri icyo gice. Batoye ibindi biziga by'abantu 10 uno munsi kwa gatatu. Ivyo byatangajwe n'umukuru w'igipolisi cyo mu karere ka Rubanda. Mu biziga by'abantu bamaze gutogwa, 2 n'abana, 3 abapfasoni, mu gihe 8 ari abagabo. Itangazamakuru ryo mu karere ko mu mpanuka bushira burengero bwa Uganda rimenyesha ko abana 2 bapfuye inyuma yo kwimvura y'isegenya itumye haba umwuzurane mu bitaro barimwo mu karere ka Rukungiri. Mubandanya ko twumviriza kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88.8 ibice 3 no kuri Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice 3 Kigali, mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi kudushikira koresheje adresse yacu ya email, nayo ni radio yacu @gmail.com, na Facebook kuri adresse radio yacu, no kuri site yacu ariyo www.radioyacu voa.com. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC duhere ku makuru yo mu karere mu Burundi. Kuva kuri wa gatatu gushika ku munsi w'Imana w'iyindwi ku mugwa mukuru Bujumbura, hariko habera ihayanisha gurisha ry'ibidandazwa bihingurirwa muri Tanzania. Icegera ca kabiri cy'umukuru w'igihugu Joseph Butore asigura ko ari akaryo keza ku bacuruza b'Abarundi n'Abanyatanzania ko kunga ubucuti mu ihanahana ry'ibidandazwa. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Eroje Urikaneza.
Umurisho w'ingoma wananejeje cyane abashitsi bari bavuye muri Tanzania. Ntibari watanzwe igihe ugururwa iryo hanishagurisha ry'ibicuruzwa bikorerwa muri Tanzania. Aryugurura cyegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu Joseph Butore yavuze ko ari akaryo keza ku badandaza b'Abarundi n'Abatanzania
ku isi nzima. Yanguhere ku bihugu bya mitunzi gushaka kubikenye gusumba ibindi, nta gihugu na kimwe cikwiye. Yego hari ibihugu bamahingura akomeye, mugabo usanga na rimwe ivyo amahingura akoresha biva mu bindi bihugu, ugasanga n'ibihingwa amahingura akomeye cyane aba muri ibyo bihugu hari ibindi basumira hanze badafise. Ibi rero bituma abantu bo ngaha mu Burundi adushaka kugura ibyakure muri Tanzania, tugacaguramo vyiza batanu bakabona ibyo urundi hurumbira bakabivya duhurumbira n'abagenzi bacu baruna nko twevuze muje amatwacikirije no kora bati natwebwe turashaka kugura ubumenyi muri ibi bitwa bikora mu gabatanzania bariko neza kurusha, reka duhinyanyure dushemwa natwe zoronka iso gusumba bari ko ariko kidasanzwe gituma imigendere ku mipaka uri ya Tanzania iba myiza gusumba gutyo ku ruhande rwa Tanzania abadanzwe bakadandaza leta yacarika turakoyoko no ku ruhande rw'urundi gutyo nyine.
Abenshi mu baje muri ihanishagurisha na bakenyezi. Jamia Rajabu w'imyaka 50 numwe muri bo yabwiye Ijwi rya Amerika ko yifuza kubona leta y'Uburundi ifasha abakenyezi bakora urucuruzwa ruto ruto nk'uko igihugu ciwe kibikora.
Tanzania yetu sisi wanawake inatupa kipaumbele kukwamua maisha yetu. Yale maisha yetu kama yako chini, basi sasa hivi wanawake wa Tanzania kila mmoja yuko kwenye kikundi
cha 30. Tanzania yacu twebwe abakenyezi dushira imbere mu gutu matwisononura. Ubu abakenyezi muri Tanzania umwe wese aja mwishira hamwe y'abantu 30 tukaronka imfashanyo za leta. Ni byiza ko batuzanye hano kwerekana ko karorero Burundi turabagenzi kuva kera. Dufite ayo mashira hamwe yitwa Vikoba. Nongaha batangura kwegeranya abagore bakuye 30 leta bafasha ni kintu leta y'u Burundi yari kuye gukora. Icyo bayano kubazana bakigira ku karoro ka Tanzania turabahaye ikaze cyane.
Funze kwetu Tanzania tunawakaribisheni sana.
Icyegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu asanga hageze ko n'abarundi bakora nk'abagenzi babo muri yasa.
Iterambere byose bitangura rimwe. Hamwe hagira intango, haragira batangura bakayakarokeza abandi amane gakurikira. Nibaza rero ko abagenzi bacu ba Kenya aho muri Tanzania ivyo amazi misa twereka abarundi bene wacu ndibahumirije barafise amaso barabona nabo ntankeka ko mu misiri imbere nabo bazobasubiza mu ndumane bakaja kwaramutsa bagiye kwerekana ivyo Burundi buhingura.
Christopher Chiza nawe umukuru w'ihuriro ry'abadandaji muri Tanzania abona kwihanahana gy'ibicuruzwa hagati y'u Burundi na Tanzania rizashemeye.
Wali kutana marasi wetu kule Ngara wakatuambia jamani, mpaka sasa biashara yetu trade volume haizidi dola kama bilioni 70.
Hiyo ni ndio president bacu barahuye hari ya Ngara baratubwira bati bagabo amafaranga cha mwihanahana gy'ibidandazwa ntarenga miliyoni 70 z'amadolari ku mwaka. Ayo mahera ni make rwose ugereranye je nabantu barenga miliyoni 61 bibihugu bibiri dutegerezwa gukora urucuruzwa. Intumbero yacu nuko abarundi n'abatanzania bahanahana ibidandazwa. Tanzania turiko twubaka indarayi ihuza Dar es Salaam na Kigoma kugira ngo izane ibicuruzwa. Ivyo bizofasha abarundi kuko nta muhora wo kwibahari mufise. Hari kiyaga Tanganyika twazananye n'abantu ba Air Tanzania hamwe na Tanzania Port Authority. Intumbero ni ugufasha abarundi n'abatanzania gukorera hamwe urucuruzwa
wa Burundi kufanya biashara kwa pamoja.
Abandi bakenyezi nabo nkarehema Mohamed yavuye mu isoko ya Kariako Dar es Salaam baryohewe nuko bisanze mu Burundi.
Kwa kweli sio watu wanasema, hata mimi mwenyewe binafsi nilikuwa naogopa Burundi. Tulikuwa tunasikia kuna vita, kuna watu wanauawa. Lakini toka
ni kuri sabantu bavuga gusa naje ubwanje natinyu Burundi kuko twumva ko hari ntambara abantu baguma bicwa. Ariko kuva mvuye Tanzania mbona byose ari byiza. Nejo twaciye mu gisaga mbona haratekanye. Abacuruza n'abagwiza tunga baza n'imitahe ubu Burundi haratekanye ni heza.
Ni biashara wawekezaji waje kuwekeza huko. Sio kubaya, sasa hivi Burundi kumetulia ni kuzuri.
Iba inchuro ya mbere hatunganywe hanishagurisha riteguwe n'ibihugu vyompi bibiri Burundi na Tanzania. Ibidandazwa biva ku migabane 5 y'isi yose vyinjira ku butaka bw'u Burundi vyinshi bica muri Tanzania. Ikivuko cha Dar es Salaam conyene gica ku bice birenga 70% vyavyo. Eroje urika neza Bujumbura ejo rya Amerika.
Urakoze Eroje kuri iyo nkuru. Mu Rwanda mu mugambi w'imyaka 7 leta itegekanya guhagurukira ikibazo cyo gufungura nabi ku bana ubugisa n'igiteye impungenge. Ibiharuro bitangwa no bushikiranganje bw'amagara y'abantu bigaragaza ko abana bangana na 38% vyibonekeza ko bafungura nabi. Ni nkuru y'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi.
Ministre w'intebe w'u Rwanda Ngirente Edouard ubwo yagezaga ku nteko ishinga amategeko imitwe yombi gahunda ya guverinoma y'u Rwanda muri iyi myaka 7 no kuvuga kuva muri 2017 kugeza muri 2024 yavuze ko leta igiye kwita ku bikorwa byo kurandura imirire mibi mu bana. Leta ivuga ko abana bahuye n'ibibazo bikomoka ku mirire mibi bazakomeza guhabwa ibiryo bikungahaye ku ntungamubiri. Imibare itangazwa na Ministeri y'ubuzima igaragaza ko ikibazo cy'imirire mibi kikiri ingora abahizi mu bihangayikishije igihugu. Ministre Diane Gashumba w'ubuzima aherutse gutanga garisara dijwi rya Amerika ko abana 38% muri iki gihe bagaragarwaho n'imirire mibi.
Ikindi nanone turimo gushyiramo imbaraga no kurwanya ikibazo cy'imirire mibi. Murabizi yuko ntabwo duhagaze neza, dufite abana bakibarirwa aho bakibonekaho imirire mibi bagera kuri 38%, ni byinshi. Turateganya kubigabanya rwose bikajya munsi ya 20%
mu myaka
ibiri iri imbere.
Murumva ari ibintu bizakunda,
byakunda dushyizemo imbaraga nyinshi.
Kugabanya imirire mibi n'umwitozo usa n'uzagorana bitewe n'ubukene usanga mu miryango. Abana benshi ku misozi ubasangana indwara ya bwaki, ariko ibisobanuro ababyeyi batanga babihurizaho hafi ya bose. Ubukene nibwo berekana nk'intandaro ya byose. Aba ni bamwe baganire n'ijwi rya Amerika batuye mu karere ka Kamonyi ni mu ntara y'Amajyepfo.
Tuba hano turi natwana dutatu turi bane.
Ngira uko bagaburira
iyo mbonye umufungo w'ibijumba umwe atora turi ndi tubiri tugasasa tugaryama saa sita hari giye tutarya twa tundi ducya tukavuga tuti aho kugira ngo tuturiye kumanywa turi bo turiye nijoro
iyo ntagiye guhiga mu baturage ngo nshishuro cyangwa nge no gufunguza senjya kubeshya ubwo nukwiryamira ikibi nukwiba nkuba abana banje barabwirirwa bakaburara n'uburyo bune nabyajundi ubu nta n'igikoma ngira rwose ubundi zero naho Imana nyagasani Yezu wenyine niwe wagomba kumfasha.
Gahunda ya guverinoma y'u Rwanda y'imyaka 7 iteganya kandi gushyira igikoni cy'intangarugero muri buri mudugudu, ababyeyi bakigishwa guteka indyo yuzuye. Minisitiri w'ubuzima yemeranya n'ababyeyi bavuga ko kurwaza bwaki biterwa n'ubukene.
Kugabanya biriya bipimo ntago byoroshye kuko iyo umwana yagwingiye aba yagwingiye nta naho bigarurira. Ni ukuvuga ngo tugomba gushyiramo imbaraga ku bagore batwite kugira ngo babyare abana bameze neza, umwana wonka, umwana w'uruhinja, ni ugufatirana hakiri kare.
Iyi mirire mibi rero igendana ahanini n'ubukene mu miryango. Ntabwo nibaza ko Minisiteri y'Ubuzima izarandura ikibazo cy'ubukene, akenshi niko benshi bavuga.
Imirire mibi rero ahubwo igitangaje ubushakashatsi bwagiye bukorwa ntabwo bijyanye n'ubukene ahubwo ni imyumvire, kuko araho usanga abantu bishoboye ahantu ndaguha urugero mu turere tweza uzasanga imirire mibi mu Rwanda iri hariya hegereye ikiyaga cy'Ikivu ahantu hari ubutaka bwera. Aho rero niho twebwe nk'abayobozi dufite inshingano ikomeye kwigisha abaturage, kuko ntabwo twakomeza kwicara ngo tuvuge ngo ni imyumvire.
Gahunda yo kuringaniza imbyaro nayo ngo izitabwaho muri iyi myaka 7. Mu Rwanda umubyeyi umwe yabarirwaga abana 4.2 mu mwaka wa 2015 bavuye kuri 6.4 mu mwaka wa 2010. Intego ya Leta y'u Rwanda mu mwaka wa 2020 nuko kugeza muri uyu mwaka intego ya Leta y'u Rwanda niyo kugeza ku bana 3 mu mwaka wa 2020. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017, habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru iminota 5 yajyaga hita saa moya na saa 2 za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. Naho amakuru yo ku isi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe.
Muhandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko biri mu nama yo kurabira hamwe aho bigejeje mu gushyira mu ngiro umugambi w'ukorohereza abadandaza n'abagwizatunga bo muri ako karere abaserukira Burundi n'u Rwanda. Bavuze ko ubu inzitizi zahora ku mipaka y'ibyo bihugu ziriko ziragabanuka. Inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver Niyonkuru ari Arusha.
Nkuko bivugwa n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, umugambi wo korohereza abadandaza hamwe n'abagwizatunga muri ako karere ufise intumbero yo gukuraho inzitizi zose zibabuza ukwishyira no kwizana mu kazi kabo. Muri izo nzitizi harimwo umwanya bamara mu nzira bavuye kurangura ibidandazwa vyabo canke babishoje mu kindi gihugu, ivyo basabwa ku mipaka, ingene batozwa amakuru n'amatagisi n'ibindi. Ibihugu bibiri u Rwanda na Kenya nivyo bitangwa ko akarorero ko bimaze gutera imbere kurusha ibindi mu gushira mu ngiro uwo mugambi. Tugira umuremyi Rafael umuyobozi ajejwe ivyo gufasha abitura ikigo c'igihugu kijejwe kwegeranya amakori mu Rwanda avuga ko akarusho ari kanini ku badandaza.
Iyi gahunda igamije gukuraho inzitizi zose zabangamira umucuruzi mu rugendo rwe rwo kuvana ibicuruzwa ahangaha bigana ahangaha. Izi ngamba zigamije kuzagabanya igihe akoresha.
Uburundi nabwo nyene buvuga ko bumaze gukora ibitari bike kugira ngo abagwizatunga boroherezwe. Aimable Nkunzumwami n'umwunganizi w'umushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro mu Burundi.
Mu Burundi rero twebwe twakoze ibishoboka byose kugira ngo tworohereze abadandaza. Ubwa mbere hariho amahera mwamwe wasanga bagenda barariha bagatakaza n'umwanya ivyo twaragize ico no kwita mu gifaransa le diction de formaté administrative turabigabanya kugira ngo borohegwe barondere ama document make abafasha kugira ngo urudandazwa rwabo rutere imbere bagiye kurangura haba mu bihugu byo muri Afrika y'ubuseruko borohegwe bazana ibi bidandazwa byabo ku mwanya bipfuza bishikane nabo bipfuza gushika ku mwanya bashatse kandi bitewe birabagora cyane
ikibazo gishimikirwa ko nibihugu byose nuko imipaka ikwiye kugurugwa maze umunyagihugu aba mu karere ka Afrika y'ubuseruko akishira akizana aha abaserukira ibihugu vy'u Rwanda n'u Burundi bavuga ko ingorane zahora ku mipaka y'ibihugu vyabo ziriko ziravaho buke buke urumwunganizi w'umushikiranganje w'ubudandaje n'amahinguriro mu Burundi
hagati y'u Burundi n'u Rwanda urudandazwa n'u Burundi rurakogwa abadandaza mu Burundi bararangura mu Rwanda naho mu Rwanda bararangura mu Burundi ivyo nibaza ko atakibazo kihari mu gihe rero u Rwanda rutagombye kutworohereza haba mu nzira za politike n'ibindi urumva muri ico gihe twebwe duca twemera tukisuganya tugakora nkuko turi abarundi kandi biragenda neza ntacho turahomba
no muyobozi ajejwe ivyo gufasha bituri kigo cegiye gukijejwe kwegeranya amakori mu Rwanda niko abibona
nta kibazo gihari mu bijyanye n'urujya n'uruza rw'ibintu ku ruhande rw'urundi cyangwa ku ruhande rw'u Rwanda kugeza ubu ngubu bihugu birahahirana ngirango inzitizi zagiye zibaho twagiye tuziganira tukazishakira igisubizo ibyo ngibyo nibyo nyine tugenda tureba impamvu ibitera tukabiganiraho tukabishakira ibisubizo
umujyango wa Afrika y'ubuseruko uhamagarira ibihugu byose biwugize gutera intambwe maze bigashira mu ngiro ibiri muri uwo mugambi wo korohereza abadandaza hamwe n'abagwizatunga gutyo akarere kakaba nk'igihugu kimwe mu by'urudandazwa bya Clave Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi ry'Amerika Washington DC. Akajagari kasubiye kwaduka mu nama nshingamateka y'igihugu cya Uganda ku munsi wa kabiri igihe abashingamateka b'imigambwe itavuga rumwe banka ko bagenzi babo mu mugambwe uri ku butegetsi bazana ingingo igenewe guhindura itegeko nshingiro kugira inzitizi y'imyaka y'ubukuru ku mukuru w'igihugu ihanagugwe mu ibwirizwa nshingiro. Umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi turi kumwe ku telefone wiriwe. Watubwira uko ibintu byagenze no munsi?
Ino munsi ino kushina amategeko yashiriyeho yaraye ishoriye ubwo umunsi cyabigitangira rero ageze mu kushina amategeko yahise asoma urutonde rw'amazina 25 rw'abashinga amategeko ku ruhande rwa Gabriel Mutegetsi avuga ko abo bantu bagomba gusohoka mu kushina amategeko kwabirukanye by'agateganyo ngo abo bayi bateje akajagari mu nama y'ejo rero amaze gusoma ibindi nahanditse haduka izindi mvururu haba no kongera kurwana gukubitana amakofi gukubitana indangururamajwi biba ngombwa ko abashinzwe umutekano binjira mu cyumba kimwe cyaberaga mu nama kugira ngo basohore abantu nuko basohora mu buryo bubi cyane bamwe barakubitwa nandi ngo bamwe mu bashinga amategeko bafashwe ntabwo aho bafungiwe hari hamenyekana.
Ukwihweza iyo nteguro y'itegeko ntivyabandanije?
Yego byakomeje muga imigira imaze kuba perezida w'inteko yanditse asubika kumara igihe cy'isaha nuko bagarutse yongera yemerera abo ku ruhande rw'ubushaka ari ku butegetsi bashyigikiye itegeko kugira ngo batange imyanzuro yabo basaba ko habda igihe cyo kugira ngo baje kugitegura neza hanyuma amaze kubemeza gutangira gutanga imyanzuro yabo abakire bo mashaka kavuga mu mitegeko n'abandi bahakanya ko iryo tegeko ryahirwa bo bahita basohoka hanyuma ibyo byose biba hari mu nteko ishinga amategeko harimo uruhande rumwe rwonyine uruhande rw'ishaka riri ku butegetsi.
Uwitegereza ubona ni ikibazo kwihweza iyo nteguro y'iryo tegeko ni ikintu giciyemo kubiri abashinga amateka no mu gihugu ndi ko bimeze witegereza nka ngaho i Kampala ubona abantu babivuga kwi
kuri urebye uko bihagarariye igihugu cyose kuva majyaruguru kumanuka majyepfo mu mujyi wa Kampala n'imijyi yose kuvaho igitekerezo cyose naho byatangiye kuvugirwa n'ukwezi gushize niyo nibyo bivuga n'ibyo ku maradiyo ku mateleviziyo n'inyamakuru abantu bandika ku mbuga nkoranyambaga abantu baganira mu bari muri taxi mu maresitora bose nicyo bavugaho kandi abenshi ubona ko bagihakanya ndetse binagaragara cyane ko bagihakanya kuko ubona n'imyigaragambyo yabaye abaturage n'abaturage bo mu byaro kuri babihakanya abakigaragambya mu ntara zitandukanye abanyeshuri makaminuza atandukanye abaprofeseri n'abarimu bose babihakanya ariko abagaragara ko babishyigikiye ni abantu bake bari mu butegetsi cyane cyane abashinga amategeko.
Abo bari ku butegetsi basigura iki bari mu mugambi uri ku butegetsi niyo nsiguro batanga gukuraho izo nzitizi ku myaka ntarengwa ko y'ubukuru bw'umukuru w'igihugu.
Bavuga ko Perezida Museveni ari umutegetsi w'intwari yayoboye neza kandi ko mu 2021 ubwo amatora azongera kuba azaba amaze gusiga imyaka 25 yo umutegetsi w'umuperezida agomba kugarukiraho ariko bo kandi bakavuga ko bitareba Perezida Museveni wenyine bakavuga yuko ndetse bireba n'abandi bagura amategeko kandi noneho ndetse bagasubira inyuma bakuraho n'ikiringo cy'imyaka 35 y'aho umuntu agomba guhera kwiyamamariza kuvuga ngo niri hafi imyaka 35 nawe ashobora kwiyamamaza. So akaba bavuga ko bitareba Perezida Museveni wenyine ko bareba n'abandi banyapolitike bose bazashaka kwiyamamariza uyu mwanya w'umukuru w'igihugu muri Uganda.
Turagushimiye namumenyesha makuru wacu Ignatius Bahizi ari i Kampala muri Uganda.
Urakoze nami.
Imbere ko turangiza ibiganiro twari tubafitiye kuri isa dusubije tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije. Umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jim Mattis mu rugendo rwo ku mugwa mukuru wa Afghanistan Kabul uno munsi wa gatatu yatangaje ko Amerika itazohagarika urugamba rwayo muri Afghanistan namenyesha ko bazofasha inteko za leta y'icyo gihugu gutsinda abagira iterabwoba. Avuga ko atazoheba abanyagihugu bo muri Afghanistan mu gihe bageremiwe n'umwansi ashaka kubica mu ntumbero y'ugushika ku butegetsi. Tugiye tubabwira ko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko Uburusiya bwasambuye uno munsi wa gatatu ibigwanisho byose byeshesha imyuka y'ubumara. Perezida Putin avuga ko ari ikintu cimboneka rimwe, atangaza ko ibigwanisho vya nyuma byeshesha imyuka y'ubumara vyari mu bubiko mu Burusiya vyasambuwe uno munsi kuwa gatatu. Ku makuru yerekeye Afrika twabwiye ko abagwanyi b'umugwi w'intagondwa al-Shabab muri Somalia batanguye ibisa n'igikorwa cyo kwinjiza abagwanyi ku nguvu mu ntara za Bay na Bakool mu bumanuko bushira urengero bwa Somalia. Ivyo bitangazwa n'abategetsi b'ico gihugu. Al-Shabab yigaruriye ibice bitari bike muri zo ntara zibiri irikiremerera abategetsi bo muri ivyo bice kubona ko imikangara yaho yinjiye muri uwo mugwi. Ivyo bitangazwa na buramatari w'intara ya Bay ari Wardere Doyo yabwiye Ijwi rya Amerika Service y'i Somali ko abagwanyi ba Al-Shabab bagiranye inama n'inararibonye ziserukira imiryango bababwira kwiza ibitigiri vy'imikangara bashaka kwinjiza ivuye muri iyo miryango. Tongeye tubabwira ko igihe guca Malawi kiriko kirogorora inyuma y'imyaka itari mike y'uruzuba imyuzurane ivyimbugwa bidashemeye n'ibibazo vy'amafaranga leta ikoresha. Ibyo byatangajwe na Perezida Pierre Mutarika kuri Radio Ijwi rya Amerika. Yatangaje ko muri uyu mwaka ubutunguzi bwa Malawi bushobora kwiyongera ibice 5% umuntu abigereranije na 2.7% mu mwaka uheze. Malawi ibandanya iba kuba kimwe mu bihugu bikenye cyane kurusha ibindi ku isi. Ibyo bitangazwa n'ikigega mpuzamakungu FMI cya kabiri cy'abanyamalawi babayeho mu bukene mu gihe cya kane cyabo babayeho mu bukene ntangere. Tubabwiye ko abantu 13 bapfuye mu myuzurane yahitanye amazu mu manuko rushiri burengero bwa Uganda ku karere kamaze kihe kirengindwi kageramiwe n'imvura isegenye. Icyo cya mfasha kimwe mu bibanza bikomereye bigirirwamo imirimo y'ubudanje muri ako karere abajeje umutekano batoye ibiziga by'abantu indwi ku munsi wa kabiri inyuma y'imvura nyinshi cyane yaguye muri ico gice. Batoye ibindi biziga 10 ku munsi wa gatatu, ivyo vyatangajwe n'umukuru w'igipolisi cyo muri ako karere. Njuti mwese mwakurikiranye ibiganiro tubari tubafitiye kuri isahani yo bigarukiye. Dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Dushimiye kandi Fatou Alimas Kalara yadufashije kwegeranya ibi biganiro. Amakuru mwashikijwe nanje Fide Niyongabo. Ndabifurije amahoro y'Imana. Mugire ijoro ryiza. Mwumve ibindi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika.